Imwumviri zani radio izwi ya Amerika mugiri Washington DC mukirundi n'ikinyarwanda. Tabara mukije nshuti mukunda radio izwi ya Amerika ikaze mu biganiro byacu byo muri kigitondo ni Fidel Niyongabo abaramutse. Amakuru yo muri kigitondo turahera ku yavugwa hirya no hino ku isi twateguriwe kandi tuyashikizwa na Aloyce Bigirimana. Aloyce micro ni yawe.
Mwaramutse Fidel tuyahere mu yavugwa muri Afrika. Leta Nigeri yaratangaje cyo ku munsi wa mbere ko abantu barenga ijana bishwe mu gitero gikekwa kuba cyarakozwe n'intagondwa ziyitirira idini rya Kiisilamu ku munsi w'Imana. Umuvugizi wa leta Zakaria Abdurahmane yavuze ko ijana 37 biciwe mu mihana iri hafi y'urubibe Nigeri ihana na Mali. Yaciye atangaza ikigandaro cy'imizi 3 kuva kuri umunsi wa kabiri kandi avuga ko leta igiye gukomeza umutekano muri ako karere no kurondera ndetse no kurengutsa imbere y'ubutungane abazokwagirwa n'ubwo bwicanyi. Umuriro w'inkazi wadutse mu kambi impunzi z'abarohinja mu bumanuko bwa Bangladesh ejo ku munsi wa mbere wasanganguye amazu ibihumbi kandi wica abantu batari bake. Ibyashikirijwe n'abategetsi hamwe n'abavyiboneye. Mohamed Shamsude Duza, icegera cy'umutegetsi wa leta ajejwe ibibazo by'impunzi, yavuze ko abategetsi bariko baragerageza guhwanika uyo muriro. Impunzi z'abaruhinja muri izo nkambi zavuze ko amazu menshi yahiye gushika ku mushinge kandi n'abantu batari bake barapfa. Ariko baba abategetsi canke HCR nta watangaje igitigiri nyezina cy'abafuye. Icyateye uwo muriro ntikiramenyekana. Abategetsi ba Leta Zunze za Amerika mu gisata cy'impunzi n'abimukira barafashe ingendo berekeza mu bihugu bya Mexique na Guatemala ejo ku munsi wa mbere. Bagiye kuganira n'amareta y'ibyo bihugu kugira baronderere hamwe umuti w'ingene bohagarika amasinzi y'abimukira amaze iminsi avogera urubibe rwa Amerika. Ambasaderi Roberta Jacobson ajeje kugenza ibikorwa byo ku rubibe rwo mu manuko bushyira uburengero yarungitswe muri Mexique, mu gihe Juan Gonzalez umuyobozi mukuru ajejwe akarere ko mu burengero bwa Amerika yagiye muri Guatemala. Mu mezi abiri amaze ku butegetsi, Perezida Joe Biden ahanganye n'ibigwi by'abimukira bava mu bihugu byo muri Amerika yo hagati bagana Amerika baciye ku rubibe rwo mu manuko. Igihe yashika ku butegetsi, Perezida Biden yaciye ahagarika ibikorwa byo kubaka uruzitiro wahoze ari Perezida Donald Trump yaharaniye mu bihe by'imyiyamamazo. Perezida Biden yavuze ko we yifuza gufata abo bimukira nk'abantu buntu. Leta Zunze za Amerika, Ishyirahamwe rya Buraya hamwe n'Ubwongereza barafatiye ibihano abategetsi batandukanye b'Ubushinwa babagiriza guhonyanga uburenganzira bwa kiremwamuntu ku nkehwa z'Abayisilamu bo mu bwoko bw'aba Uyghur baba mu ntara ya Xinjiang mu Bushinwa. Ubushikiranganji bwa Amerika bujejwe ikigega bwavuze ejo ku munsi wa mbere ko bwahanye abategetsi babiri b'Ubushinwa aribo Wang Zhongzheng yahoze ari icegera cy'umunyamabanga mukuru w'umugambwe w'abakominista mu Bushinwa mu ntara ya Xinjiang hamwe na Cheng Mingguo umuyobozi w'ikigo cy'umutekano w'abanyagihugu muri iyo ntara nyene. Ubushinwa bwaciye butangaza ibihano byabwo ku bantu 10 hamwe n'amashyirahamwe 4 buvuga ko bakwirakwije ibinyoma no gutanga amakuru atariyo. Abo bwahanye barimwo 3 bo mu nama nshingamateka ya Buraya. Arabia Saudite yarashikirije umugambi wayo wo guhagarika intambara muri Yemen, ariko abaroberi b'abahuti basa n'uko batawemeye bavuga ko tagishasha babona kandi atabyinshi birimwo. Ariko abahuti bagenzura hafi bice 70% by'ubutaka ntibabishimye. Umuvugizi wabo Mohamed Abdul Salam yavuze ko umugambi wose w'amahoro utemera ko Yemen yatewe n'abanyamahanga kandi udahanagura ibihano bafatiwe ataco uzoshikako.
Urakoze Aloyce Bigirimana ku makuru yo hirya no hino ku isi. inshuti zacu mukurikira ibiganiro byacu mudukurikire no kuri YouTube na Facebook VOA Radio yacu. Mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 25.31 ni metero 41 mu Rwanda tuvugira kuri FM 104.3 ya Radio Ijwi rya Amerika. Mu Burundi amazu arenga 370 y'abanyagihugu amashengero ataramenyekana igitigiri n'amashure yarasenyutse kubera imvura nyinshi ivanze n'umuyaga ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura.
Ese umuntu waka indarura yaka utayifite naho uraba nyene imvura itarikiragwa ukabura ijyaba muri cyo gihangara nyene ukabona ko gwoca nta kindi.
Uyo ni umunyagihugu yasenyewe n'imvura mu gisagara cya Bujumbura. Mu gihugu cya Tanzania ibirori byo gushingura niteka wahoze ari umukuru w'igihugu John Pombe Magufuli byatanguye ejo kuwa mbere. Abategetsi batandukanye bagiye kumusezera no kumusengera. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyatangurire mu gihugu cya Tanzania ibirori byo gushingura niteka wahoze ari umukuru w'igihugu John Pombe Magufuli byatanguye ejo kuwa mbere. Abategetsi batandukanye bagiye kumusezera no kumusengera. Uburundi bwaserukiwe n'icyegera cy'umukuru w'igihugu, u Rwanda ruserukirwa n'umushikiranganji wa mbere. Inkuru ya Pierre Claver niyo nkuru umenyesha makuru y'Ijwi rya Amerika ari Kigali mu Rwanda.
Urugendo rwo gusezera bwa nyuma Jean Pombe Magufuli yahoze atwara igihugu cya Tanzania rwatanguye kuri uyu wa mbere ruzamara iminsi itanu. Inkuka y'imisa yasomewe i Dar es Salaam ku mugwa mukuru w'ubutunzi mu isengero rya Katolika Saint Pierre aho yakunda gusengera niyo yatanguriye indinganizo yose yo kumusezera.
Tumwambea mtumishi wako hayati Rais John Joseph Pombe Magufuli.
Ibirori bikomeye vyabereye i Dodoma ku mugwa mukuru wa politike aho ikiziga cajanywe inyuma y'imisa kugira ngo abanyacubahiro batari bake bamwunamire. Utwara umuryango w'ubumwe bwa Afrika, perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Felix Tshisekedi niwe yatanguriye bagenzi we mu gushikiriza ijambo ryo gusezera Magufuli. Yibukije ko atababaye Tanzania gusa ahubwo ko ari Afrika yose iri mu kigandaro. Ati tuzokwama twibukira kuri Magufuli ubutwari bwiwe kugwanira neza ya bose no guteza imbere ubutunzi bwa Afrika no kugwanya igiturire. Umuryango wa Afrika y'ubuseruko wiyemeje gushigikira perezida mushasha yashizweho Samy Suluhu Hassan kubandanya semo Magufuli asize.
Ningependa hapo hapo kuchukua nafasi hii kama mwenyekiti wa Afrika Mashariki.
Uhuru Kenyatta, perezida wa Kenya, ari nawe asanzwe atwara umuryango wa Afrika y'ubuseruko ufise icyicaro muri Tanzania. Ati turi hagufi yawe tuzo gushigikira kugira ngo ibikorwa Magufuli asize bitere imbere akarere kacu ntigasubire inyuma. Twiteho akazi abatanzania nabo bagushigikire. Muri iyo migigwa Uburundi bwaserukiwe n'icegera cy'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza.
Nous sommes en douleur extrême. Nous partageons cette souffrance car
Bazombanza yashikirije ko Uburundi bubabaye kandi bugandariye Magufuli. Ati twebwe yatubereye imboneza umuhanuzi mpanuzi wa jambo umwizigigwa. Ati natwe turabuze kandi twifatanije umubabaro n'abatanzania bose.
Makamu wa rais wa jamhuri ya Burundi Prosper Bazombana murakoze cyane.
Kanatsinda icyo gihugu ni nkora mutima ku Burundi. Nico cyakiri ibiganiro byavuyemo amasezerano y'Arusha yahagaritse intambara mu mwaka w'2023 inyuma y'imyaka 10 y'intambara n'indiana za politike. Igihugu cy'u Rwanda nacyo caserukiwe n'umushikiranganji wa mbere Edouard Ngirente.
On behalf of His Excellency Paul Kagame, the President of the Republic of Rwanda.
Ijambo ryiwe ati mu izina rya nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda turahurije igihugu n'umuryango wabuze. Ati akarere karabuze intwari n'umutware yabona kure. Twebwe turamuzi kuko twarakoranye ibitari bike mu karere ariko kandi yarateje imbere imigenderanire hagati ya Tanzania n'u Rwanda kandi tuzokwama tumwibuka.
Jamhuri ya Rwanda Dr. Eduardo Ngirente murakoze cyane.
Mu gushimira abagiye gufata mu mugongo icyo gihugu perezida Samy Suluhu Hassan yatangaje ko agiye kugera ikirenge mu cuwo asubiriye Magufuli.
Alisimama kama Mtanzania kwanza na kuweka maslahi ya taifa mbele.
Ati yabaye umukuru w'igihugu atwarira bose ataravye ubwoko amadini n'intara. Ati jewe mwumva mvuga ndabisubiyemo ndu mukenyezi ari ku mukuru w'igihugu ashoboye turi kumwe byose birashoboka muzomfate mu mugongo kugira ngo iryo ragi turikomeze wigira amahoro mfura ya Tanzania na Afrika.
Pumzika kwa amani mwana mwema wa Afrika.
Uwo muhango witabwe kandi n'abakuru b'ibihugu nka Zimbabwe, Mozambique, Malawi, Afrika y'Epfo, amazinga ya Komoro na Namibia. Ivyo bihugu bisangiye na Tanzania umuryango w'ibihugu bigize umuryango w'amajepfo ya Afrika vyiyemeje gushigikira umukuru w'igihugu mushasha Perezida Samia Suluhu Hassan. Abatavuga rumwe na leta ya Tanzania nabo batangaje ko bazoshigikira uwo mukenyezi atwara Tanzania. Gusa Tundu Lissu yaserukiye umugambwe Chadema ahanganye na Magufuli mu matora ruka mu mwaka uheze yatangaje ku rubuga rwa Twitter kw'indongozi nshasha zo kwitandukanya n'umurongo wa Magufuli wo kuburabuza abatavuga rumwe nawe zikihutira kugarukana icuka ciza muri politike. Inyuma y'ibisagara bya Dar es Salaam na Dodoma ikiziga ca nyakwigendera John Pombo Magufuli kizojanwa muri Zanzibar, izinga yegame igihugu cha Tanzania hanyuma zojanwe i Mwanza imbere yo kuja gushinguranwa iteka mu karere ka Chato intara ya Geita aho asanzwe avu. John Pombo Magufuli yitavye Imana ku munsi wa gatatu uheze afise imyaka 61. Leta yatangaje ko yazize indwara y'umutima. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.
Bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika mutuye mu rasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira:
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno Ibunagana ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7,
Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4 n'ibice 4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.0 n'ibice 0.
Naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.8 n'ibice 9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Mu Burundi amazu arenga 370 y'abanyagihugu amashengero ataramenyekana igitigiri n'amashure byarasenyutse kubera imvura nyinshi ivanze n'umuyaga ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura no mu ntara ya Bujumbura mu burengero bw'igihugu mwijoro no muhingamo vyo ku munsi w'Imana. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Eroje Wirikaneza ari Nairobi muri Kenya.
Umuyaga wari mwinshi rwose, naho wari mu nzu barumva ko inzigo mbi ikugwe, aha bose barayihanze, bose arayihanze, hariya haruguru hose harasambutse, iyo hakurya hose harasambutse, abantu benshi barayihanze.
Uwo ni umukenyezi wo muri karitsiye ya Mutangasi yizeye ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura hamwe muharaye hakubiswa cyane n'imvura ivanze n'umuyaga. Aratubwira ko iyi mvura yaje be n'uyu mugabo wakora akazi kukumwa kahagaze kubera aho yakorera hasambutse. Asaba leta kugarukira cyane cyane ku miryango ifite abana bato bato.
Abantu bafite nk'abana ubu ntibafite icyo baryamikaho abana, hariya nk'abana benshi usanga nk'ubu niba nyina yarafise nk'utuntu yadebereza ko ngaha benshi batunzwe no kuyunganya mu tuntu duto duto, nk'abana benshi nk'ubu baraye batarasa aho baryama kubera ibintu byanyagiwe. Hari uwo bayiryamira ku karago, urumva akarago kamaze kujyamo amazi, umwana nta kintu cyajyaho.
Muri zone ya Kanyosha mu manuka bwa Bujumbura yimwe amazu arenga 150 n'amashengero 5 n'ishuri rimwe byasidutse, abahatuye bibaza kwitunganywa ririmo imivo n'imiserege bitwara amazi biri mu byunyura ibintu
byari bikomeye. Magana wabaye nyinshi nta kundi kuko yabaguze ibyo bwa sawa kwa chetu kwa kote.
Kuingia kutoa gena chomo dufasha huo bweka tuwa wote chomo hakarafu, chomo hakarafu yako hindaro moja kujumbura vira kuhiri kari kari. Ugonjwa uragua nuka gua na bika kumera nyen. Chini kwa sawa nuko nukoleta hicho dufasha kwe na wengine bwa kutoa na mengine ni chivat.
Bizanze tuko tulanga mukanyesha igituma inzili gunda kubama gurika kesi harihige usanga imiserege idakwiye ugasanga imiserege ica mu mafite ari imiserege mito mito kandi gatitamwa amazi menshi bigatuma n'inzuzi yaho zibomagurika uri ko araba kanyosha nzima siyo inzuzo kwa amazi rabomoka ego kuko nahandi imvura iragwa kandi nkagwa kugwishye bitumwa n'ivyo z'imiserege bigatuma kandi n'ibinombore baza barashira mu kandi ubona isi ya Bujumbura idakomeye musenyi
umugabo ari mwajeje ntwaro kumutangaza bizasanga abanyagihugu bakwiye kujijuruka
gusangwa leta yo arifite umugambi yo kuduhimiriza kugira ngo umuntu wese amazi yiwe ava kunzu agerageze kuzaramenye agerageze kuzara collecta agira karugari hama aja muri prizari aguma ngaho hano ari kabene gihugu ntibazumba kumuri cyane cyane ko bafite n'amaparcela atari kirenga mato mato agacabona kumengagize prizari mu rupangi iwe acabona kumenga iparcela yagiye kwimara ariko agacarekerera amazi agasendera namanuka aja ku wundi atera wundi atera wundi gushika
mikoro make nabo nkuyu bavuga ko bwafutse umuntu wama
ese umuntu waka ndarura yaka utayifise naho uciraba nyene imvura itari kiragwa ukabura ryaba muri cyo gihangara nyene ukabona ko gwoca nta kindi musanzwe ufise uburyo hari umuntu yisanuriya utafise uburyo nawe aca baraba twakingiriza ama kabara baho bukebuke uko zosanga keshi bafise ibintu bakingiriza bafata ibishanga cyangwa amahema afise amahema ukashanga baye mu ihema sinzi ko mwamwabibonye namwe bw'ahantu babasidutse kubudafise uburyo kugira cyo yisanuriye ego
igihe twateguriye inkuru y'ingingo zemejwe n'umushikanganji ajeje intwaro yo hagati n'umutekano ari nawe araba ibijyanye no gutabarana n'ubukingibiza n'isibe ntizari bwamenyekane kuko yabanje kuja mu bikorwa by'inama ya komite yo kurwanya ikiza cya COVID-19 asanzwe atwara mu gihugu imbere yo kuja kugendera uduce twaguyemo imvura y'umurengera ariko n'umushikanganji w'ugufatana mu nda hamwe n'umukuru w'igisagara cya Bujumbura ariko umuntu bishize yagize nije imbere y'umunyamabanga ntegayezwa umushikanganji bujeje inyubako yakanguriye abanyagihugu gufasha leta mu kwijurukira ibikorwa rusangi kuko amikoro yayo atoyishoboza guhangana yonyine n'ibibazo by'ihindagurika ry'ibihe bituma imvura y'umurengera n'imiyaga n'isendanisha ry'amazi
nuko mu Burundi hamaze igihe ibikorwa bitugira isukurwa ry'ibiyaro n'ibindi byose bitaba ku buryo bwa buke ariko ubu gushika ubu bamenyesha yuko ubushikanganji bwacu bukwa n'ubundi bushikanganji bwinjira gasaba leta ku buryo bukwiye ku buryo umukiringo cy'umwaka uza 2022 hazaba hari uburyo bukwiye kuzatunga dukurikana ibikorwa hakiri kare nk'uko byahora kera twatse sisiteme yo gukora ibikorwa rusange ubu niko bwa yuko kare kwagaza turajya amapedofu akaza amantevize bigateba udufashe ubwami yuko twebwe na bene gihugu ibyo bishobora kwa mwaka tukabikora kugira ngo dutabare hakiri kare
ibitigenye fata kibanza byatanzwe n'ubushikanganji bujeje umutekano byerekana ko amazu 372 yari yabomotse ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura hamwe no mu ntara ya Bujumbura bihana urubibe mu mvura ivanze n'umuyaga yo kuri uyu w'Imana maze umwana w'umwigeme nawe akabaye hasize ubuzima eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
kiri mu Burundi abanyagihugu bamaze gupimwa ikiza cha COVID-19 kuva umuntu wa mbere abonetse haraheze umwaka barenga 200,000 leta itangaza ko muri abo abasanganywe uwo mugera ni 2,618 192 bakiri ku miti nayo abapimwe bagasanganywa iyo ndwara hanyuma bakitaba imana ni 6 inkuru y'izwi rya Amerika ryifashishije abanywanyi bayo musomerwa na Desire yatunga imana ari mu Rwanda
umushikiranganji Tadendikumana arongoye ubushikiranganji bw'amagara y'abantu yamenyesheje ko kugwanya ico kiza hakiriho intambamye amenyesha ko hakira abantu batipimisha ikanashika bagapfira muhira
birababaje rero umuntu ashobora kwitaba imana ari muhira akigeza aja kwipimisha n'ikigiri dutanga n'umuntu aje akipimisha tukamenya ko gwaye yandi umugera wa coronavirus tukamuvura ariko bikagorana akitaba imana uyu rero batashuye kujya kwipimisha kandi atamahera ariha bica bitugora cyo bituma twavuze yuko tumaze kubona ko hari abantu bitwa ko twize baguma muhira bakaza batevye ugasanga biragoranye
avuga ko abantu bize bari bakwiye kubera karurira abandi asaba ko kwivura abantu bigira indahiro
ahanini rero twebwe icyo dusaba abantu bize na cyane cyane turamaze kubona ahantu henshi yari amasona abantu bamaze kurenza imyaka 55 sanga ariko bari yubikira igihe yabitabira akabwira ati niyubikiriye irakira twe tubasaba yuko mu byubahiro byabo boja kwipimisha kujya bene gihugu basanzwe bagira basanze batagwaye coronavirus bakaja kwiyubikira yari gripe isanzwe mikaratusi yo bafashe muga basanze bagwaye coronavirus tukabaha umuti dusanze dutanga kuko turamaze kubona yuko ukiza abantu nibareke kumva yuko kujya nyene cyo bari mu kugira cyacu cyo Burundi aguma bivuga coronavirus ni indwara ifata umukuru n'umuto rero nta kuntu leta yoshiraho uburyo kugufasha bene gihugu kugira bashobore kwipimisha hakiri kare babonye ibimenyetso hanyuma hagira ubupfira muhira akigeze yipimisha
ku kibazo kijyanye n'ibiturire mu bajejwe gutanga ibyemezo ko bapimwe muganga Tade Ndikumana ntabihakana amenyesha ko hari n'abamaze gufatwa arahumuriza rero abafata ingendo baba barondera izo mpapuro ko icyo kibazo bamaze kugitorera umuti
ubu rero tugiye kubyorosha kurusha kuko ubu imigambi tugiye gushyiraho ni uko umuntu azofata indege tuzobishyira muri logiciel ku buryo afise urugendo yandika izina ryiwe umwidondoro wiwe muri telefone yiwe bikaca byinjira muri logiciel ku buryo acaronka randevu akagenda kwipimisha muri NSP azafise randevu hanyuma certifika yiwe isohokera mu mashini ikamushikira muri email cyangwa ku telefone akaca ashobora kuyerekana muramaze kubona iburaya ashitse hajya basoma yuko ari yave agashobora kuyerekana yuko ayifise atarinze kuja kuyitora ibyo bizoca bifasha kugira ngo iyo myidogo yari ihari ihave
ku bijyanye n'urukingo ruriko ruratangwa mu bihugu bitandukanye harimo n'ibibanyi by'u Burundi umushikiranganji w'amagara y'abantu yamenyesheje ko u Burundi butanse urukingo ariko ko bwahisemwo kubangira kugira bazofata ingingo atantambamye zigihari mu bijyanye n'urukingo Desire Hatungimana Kigali Ijwi ry'Amerika
turabaramukije bakunzi namwe banyonyi b'Ijwi ry'Amerika ntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi tusangiza abatwumva kubera iyo mvo Ijwi ry'Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1 Ijwi ry'Amerika ni radio yanyu
Umunyarwanda aba mu gisagara cha Abu Dhabi muri Emira zunze ubumwe z'Abarabu Masana Mutuyimana aherutse gusohora igitabo cy'amasanamu yise Declaration of Umoja ubumwe bwa Afrika afite intumbero yo kumvikanisha ko akarere ka Afrika kuba nk'igihugu kimwe kuri mikro y'Ijwi ry'Amerika Mutuyimana yavuganye na mugenzi wacu Tim Ishimwe atangura mubaza ingene gucisha icyumviro ciwe mu gitabo gishushanije cyamujemwo
mu byukuri ibitabo bice mu mashusho ni ibitabo nakunze cyane gusoma cyane cyane nkiri umwana mutoya nkiri umutineja no mu gukura ubwo nasomye byinshi hari ibitabo bimenyerewe cyane bya za Tintin abana benshi barabikunda ariko njyewe numvaga nshaka ibitabo bivuga cyane cyane kuri Afurika ubwo nkiri umwana mutoya papa yakundaga kunzanira ibitabo byitwa Kwaku byaga birimo inkuru z'abanyafrika by'abana by'amashusho byari bitabo byiza cyane ubwo ariko mu gukunda ibitabo bishushanyije byitwa Bande Destinée ubwo nagengeraho nkabone n'ibitabo by'abantu bakuru atari bitabo bya bindi by'abana gusa ahubwo hari za Bande Destinée ubona ziba zirimo stories ziri realistic izo stories bigeraho bakanazishyira muri za movies zigasohoka mu mafilimi hari nk'umugabo w'umubirigi witwa Jean Van Ham yagiye asohora za Bande Destinée ziryoshye cyane ku buryo mbese abatari nk'iz'abana ari stories z'abantu adulte ubwo nanjye byageze aho igitekerezo kinzamo kubera ko nasanzwe mfite umutwaro wo kubona Afurika izamuka cyane cyane ko nanyuze mu bihugu byinshi bya Afurika narabitembeye ndabireba noneho ngera muri Amerika nsura i Buraya nsura Aziya noneho burigihe nkabona Afurika twe turi inyuma mu bintu byinshi nkabona mbese meze nkaho nta hope noneho ndavuga nti kwandika igitabo nk'iki kivuga uburyo Afurika ishobora kuba imwe ikaba great ikaba igakomera ikamera nk'ibindi bihugu bikomeye ikaba first world continent
ku gace gato cyane k'igitabo nabonye hari aho wowe ubwawe wibaza niba umoja ishoboka cyangwa se idashoboka kuba wibaza gutyo ntabwo biguca intege ubwawe uvuga uti wenda ibintu ndimo ntabwo bizashoboka
ya mu by'ukuri mbere yuko nasubiza reka mvuge umoja bisobanura unity bisobanura ubumwe mu gitwaire so igitabo nakite umoja ni seri y'ibitabo byinshi ariko icyambere natangiyeho umoja rero navuga ko ibihugu bya Afurika bihuriye hamwe bigakora federation umoja cyangwa umoja federation ariko nkuko nagiye mbyimajina nabonaga hari senariyo yuko hari abantu bamwe na bamwe batakwifuza ko ibyo bintu biba abo bantu rero nabashyize mu nzego bye hari abanyafurika bo ubwabo bari mu gihugu abanyafurika wenda bari mu bihugu birimo corruption babasha
corruption ubwo ni ruswa
cyangwa gucunga ubutunzi bw'igihugu nabi cyangwa nk'abari muri position bari mu myanya y'ubutegetsi bari mu myanya za privilege hari ukuntu bumva yuko shanjoma iramutse ibaye batakaza ayo mahirwe bari bafite abo rero numva yuko bashobora kuba bamwe mu mboga nziza gutuma Afurika itera imbere noneho bava mu rwego rwa kabiri ni abanyamahanga bafatse ibihugu basanzwe bakorana n'ubundi nabo twakwita elite bo b'iwacu muri Afurika bakorana mu gushyira hamwe mu buryo bituma bibagirira inyungu bombi ariko ugasanga umuturage wo hasi ugasanga igihugu ubwacyo ntabwo kibashe kwidevelopa cyangwa kikidevelopa mu buryo bufasha nyine abo bantu ariko wa muturage wo hasi akaba atabasha kubona imbuto iyo developomu mu gitaro rero nanditse hari intambara ituma nubwo iki gihugu cyari cyavutse umoja federation hari intambara igomba kurwanywa kugira ngo iyo umoja ikomeze ibeho
none aho ngaho uvuga ko ibihugu bimwe bibamo ruswa ibindi bikaba bikigendera mu kwaha kwa bamanzi bihugu wumva umugambi wawe wo gutuma umoja federation ibaho uzagerwaho gute
mu by'ukuri iyo urebye usanga abanyafurika bose hafi ya bose bifuza iyo unity nk'icyo nk'abanyafurika wenda nkatwe twabaye mu bihugu byacu tukiri batoya tukajya mu mahanga tukabona amahanga uko ameze tukabona ukuntu bateye imbere tukabona ukuntu bakora nabo muri Amerika imyaka hafi 14 imyizenguruka yose mbona za leta zose uko zimeze mbona ukuntu bakora i Buraya naho nahagenze inshuro nyinshi mva mu gihugu njya mu kindi ubona ukuntu bateye imbere noneho hari kuwagira iwacu muri Afurika ugasanga turacyari inyuma mu bintu byinshi no mu myumvire yacu no mu giso ariko wareba nko mu rubyiruko usamo ugasanga urubyiruko rufite icyo nakwita aspiration rufite inyota yuko twajya hamwe ufite inyota yuko twagira ibintu dukora tube hamwe reka natwe twiteze imbere igitabo rero numva cyaba nyine nka inspiration yo kumvisha abantu ko ibintu birashoboka yo kumvisha abajene urwo rubyiruko ko ibintu bishoboka nta nubwo ari abajene cyangwa urubyiruko gusa ahubwo ni n'abakuru ukumva yuko bakeneye kudufasha muri hunger and thirst muri inyota dufite yo kugira ngo twishyire hamwe kugira ngo twiteze imbere
none igitabo cyawe kiboneka gute
ubungubu igitabo ushobora kukibona kuri amazone.com ugiye kuri amazone.com ugahita ukandikamo izina ryanjye Marcelin Mutu imana umoja kitabu kitichiwana shaka kuchivana ari ebook kuri Kindle kwa wajisoma kuri yo electronic device ushaka kuchodaringa chikaza ari hard copy.
Yeah, urakoze cyane Marcel kuri cyo kiganiro tugiranye.
Radio Sud America mu kirundi n'ikinyarwanda. Juti banywanyi naha aya makuru yakakanya garukiye. Mwakoze kugumana natwe kugira umunsi mwiza w'amahoro n'amahirwe.